Iyi mwuva ni Radio Ijwi rya Amerika. No musi ni tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa 10 masaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM umurongo w'104 n'ibice bitatu canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Umunsi wa gatanu dusanzwe tuganira ubuzima bw'abakenyezi canke abigeme muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turibaza duti mbega ibibazo abarundi baba muri Amerika bahura navyo mu buzima bwa misi yose bagakenera bene wabo mu kubafasha kubikemura n'inkibihe. Ivyo tugiye kuganira na Madame Alphonsine Ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mwishirahamwe rishasha ry'abarundi BDUSA. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro canke impanuro mu kiganiro muri sanga co muri aka kanya. Turi kuri WhatsApp numero ni yayindi nyene 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Mugume ku maradio yanyu
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ishiramwe rigamije guhuza abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika BDUSA ku njoro ya mbere kuva rivuka ririko riratunganya amatora y'indongozi zaryo. Ayo matora yatanguye ejo ku munsi wa 4 tariki 27 z'uku kwezi akazorangira kuwa gatandatu nejo kuwa gatandatu tariki 29 z'uku kwezi kwa gatandatu nyene. Mu bariko baritoza kuba indongozi zaryo harimo abakenyezi babiri Alphonsine Ndayikengurukiye ariko aritoza ku mu kibanza cy'umuhanuzi hamwe na Emerine Gahimbare yitoza mu kibanza cy'umunyamabanga. Mu kiganiro muri isanga twatumiye abo bakenyezi batwiganire ibyipfuzo n'imigambi yabo bipfuza kurangura muri iryo shirahamwe rishasha ariko nitwashoboye kuronka Madame Emerine Gahimbare. Tugiye gushimika ikiganiro cyacu ku bibazo abarundi baba muri Amerika bahura navyo mu buzima bwa misi yose ni mu gihe Madame Alphonsine Ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi muri BDUSA. Niwe turi kumwe uno munsi, kazi rero mushikirize ibibazo ivyumviro canke impanuro mu kiganiro muri sanga. Reka ndabigutse nimero muhamagara ko mutwakure turabahamagara mushikirize ivyo vyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Iyo ni WhatsApp yacu mushobora guhamagara ko mugatushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Murashobora no kwandika no kuri rubuga rwacu rwa Facebook ivyumviro vyanyu. Ni mutashobora gucamwo mu mirongo ya telefone abantu ni benshi cyane rimwe na rimwe baduhamagara ariko no kuri Facebook turayiraba turi muri studio turashobora gushikiriza ibibazo byanyu. Reka twakire umutumire wacu tutareze kurandira Madame Alphonsine Ndayikengurukiye ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze ndabamukije.
Ego muraho neza ngaho muri leta ya Minnesota mubamwe. Ni byiza cyane. Madame Alphonsine duhereye kuburiwe Madame Alphonsine Ndayikengurukiye muri make ninde?
Nitwa Alphonsine Niyonkuru. Ndumudamu, ndumurundikazi, ndubatse, mfite abana 10 kwa adoption.
Mhm.
Hanyuma nkaba nkorera muri Minnesota nkaba kishira hamwe gitwa Maranatha.
Mhm.
Kandi iyo shira hamwe rikaba rikora ibikorwa byinshi rikorera nga muri America no mu Burundi.
Mm-hmm.
Kandi bose rigakora yemewe n'amategeko y'ibihugu.
Mhm.
Rero igikorwa nyamukuru nkoraga muri America ni kuvuga ubutumwa.
Mm-hmm.
No gusengera abagwaye cyangwa abantu bafite ibibazo hamwe no kugira counseling.
Mm.
Mugabo mu Burundi turabikora tukavuga ubutumwa mugabo hanini dufasha abagore bibungenze bamwe bagwaye ibyo bita indwara zo mu kigo cyangwa abagwaye indwara zo gusenya babyaye n'abana bavukanye ibibazo mu rwego rw'abana bose bari abana tuvuge abitwa abana bana banahunikora abapfakazi ibintu nk'ibyo ibyo dukorera mu Burundi.
Ndumva ko mukora ibikorwa byinshi cyane, ni kumbure ni nayo mpamvu muriko murifuza kubandanya ibikorwa byanyu byo gufasha muri ishyirahamwe rishasha BDUSA. BDUSA ni ishyirahamwe rimeze rite? Nubwo twumva ari rishasha, utubwira muri make iryo shyirahamwe imigambi yaryo ni iyi?
Murakoze cyane. BDUSA ni ishyirahamwe muri rusange rishaka gushira hamwe abarundi kugira ngo tunywane, dukundane, tuvuge rumwe. Icya kabiri ni ishyira hamwe rishaka ko twebwe abarundi tuba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dushira ingufu hamwe mu bikorwa bya misi yose. Icya gatatu tumenyekanishe igihugu cyacu, kuko igihugu cyacu ni kizwi, ndabyo ngenda cyandabona by'ukuri ko Uburundi butazwi. Muri rusange rero twifuza ko abarundi tuba hamwe mu bikorwa by'urukundo, tukaba bamwe. Icya kabiri tugashyira ingufu hamwe kugira ngo tugire icyo twimariye, kuko twararaze dusanga muri iki gihugu hari ayandi makominote y'abanyamahanga ageze mu rwego rwo hejuru, kuko bashyize ingufu hamwe bakongera bagakundana, bigaca bituma n'igihugu cyabo kimenyekana n'ururimi rwabo rumenyekana. Akarorero murabona muri Amerika hari indimi nyinshi, mugabo iyo ugiye mu mabiro amwamwe hari igihe usanga hari n'indimi ukavuga none nk'uru rurimi rwacokeyemo gute.
Mm-hmm.
Kugira ngo bakubwire ngo nimba ushaka kuvuga uru rurimi cyonda 60 tuca dusanga nuko bishyize hamwe baragira ingufu, bagira kominoti ikomeye, bituma bamenyekana n'igihugu cya Amerika kikabamenya. Rero bigaca bituma n'ururimi rwabo muri icyo gihugu tumenyekana rukaronka abasobanuzi.
Birumvikana ni ibikorwa byinshi byiza. None duhereye kuri ivyo nyene muvuze, hari ibintu bitandukanye byinshi abantu bacamwe baje muri iki gihugu ca America. Ni igihugu kinini cyane gifise system novuga itandukanye cyane kumbure no mu Burundi no mu Rwanda. Ubuzima muri America ugerageje kubusigurira abarundi cyangwa abanyarwanda muri make, ubusigura ko bumeze gute? Abantu bakenera iki bashitse muri iki gihugu? Bisaba ko abarundi bene wabo basanzwe baba hano bamaze imyaka myinshi bo bibafashamo ni nk'ibi?
Murakoze cyane. Jewe ubundi kubera igikorwa afite cyo kuvuga ubutumwa no gusengera abantu na counseling, nasanze ibibazo byinshi cyane abarundi, abanyarwanda, abakongomani ndetse abanyafurika bose nabo muri Europe. Nicyo kimwe ibibazo bagenda bahura nabyo muri rusange. Jewe ndabizi. Mugabo akarorero ku bantu batazi icyongereza, ikibazo cya mbere bakunda guhura nacyo ni ikibazo cy'amakete. Iyo ushyitse ukagirirwa ibakwe Leta ikagufasha, hari amakete barungika, ugasanga abantu batabitahura ayo makete barayata nibaza kuyasomesha, ugasanga ubufasha Leta yabafasha irabukufye bo ntabyo bazi, birukanze mu nyuma byaramaze gukupfa. Hanyuma ugasanga n'amakete barungikiwe ntibigeze biyumvira kujya kuyasomesha, barabakatiye fusesi, barabakatiye mediko. Urumva rero mugabo iyo bagira ibibakwe bakaronka abantu babaserukira bakavuga ko atacyongereza bazi, hari igihe babibasubiza nk'ukwezi kumwe kurenganye, ubundi hari igihe babisubiza mu mezi ane. Urumva icyo kibazo kirakunda kuremera abantu cyane. Akarorero twebwe muri state tubamo, iyo tumenya abantu bashasha nicyo kintu cya mbere tubabwira, nimuta makete banatubarabire, nimba ari ibibazo tubishyurire tubafashe, ni muyate ikibazo cha kabiri nabantu bashika muri Amerika we wagatombora agasanga arafite abamusobanurira makese abaja kumusobanurira yagiye kuko si hose usanga bafite abasobanuzi rero amaze kuronka izo food stamps
Food stamp tugerageje gusigurira nagucireyemo madame food stamp abatabizi ni karita canke impapuro zigufasha kugufashishwa imfungurwa n'ibindi bya misi yose
ya murakoze food stamp no kuvuga baguha ibyo kurya iyo utarakora bakaguha namakati yo kubasha kugura ibitagurwa ikarata y'ibyo kurya nico rero bagacha babikupa rero ikindi rero kigira kabiri abantu bakunda guhura nacyo nica kibazo amaze kurohiza mfungurwa akabona arose ayo makazi nasubira kwivuka ko ejo bishobora guhera aho kucumenga ati aragiye mu ijuru biraheze noneho akacatangura kwifata uko atahora yifata murazi ngakarorero abantu benshi mu kuronka amapisa barasenga cyane reka n'abari mu buhungiro barasenga bazara basenzi b'imbere mugabo ibyo bintu bibakorokeye mu minwe dusenga batabona ko bagiye mu ijuru bimutse byaheze rero bagaca batangura guhura n'ibibazo by'imibereho ugasanga batangiye kunyinzoga batazinywa bakaboregwa ugasanga batwaye imiduga baborewe ugasanga batanguye kugwana mu nyuma bakikwegera kuja mu mvuto
rero murabafasha rero aho iyo bafashwe mu mvuto kumbure polisi bikeneye kuvugana n'abantu bavuga uru rurimi rwabo nuko babivuze
uko jewe igikorwa nkora nyamukuru nkunda kumenya cyane abantu bashizwe mu mvuto bageze mu rwego rukomeye rwo gushobora gusubizwa iwabo niho abaprizoniye kenshi bamamagara sinzi nyine baronke nimero yanjye barampamagara mu mihingo yose cyangwa abiwabo ugasanga baravuze ngo hamagara uyu muntu hamagara uyu muntu icya mbere ndabafasha ni ukubumviriza nkamenya ikibazo cyafunze uwo muntu nkacamenya ingene ndabahanura bivanye n'ikibazo cyamufunze icya kabiri nkabasengera iyo bari hanze abiwabo nkabigisha ingene boheba abaroya ba free bakarondera abaroya b'amafaranga bagakuma baterereza kugira ngo bashinge urubanza n'umugore akarorera se abana umugabo wiwe ntibamujabukane nkata ndamubwira ni rero shyira abana imbere gucya na gucya muri kese yawe kugira ngo leta ibyumve ko abo bana utogarira wenyine mugabo ufite umuroya atari uwaguze kuko igituma ndababwira gutyo muri kanyinshi nasanze abaroya ba free bondo ni manza barashyiramo ibindi bintu hari igihe baca bashyiramo urukoba ngo ni umwirabure icya kabiri abasobanuzi baronona imanza ugasanga mu bishingo cyo kugusobanurira ibyo wavuze ahubwo barakurega wewe ukicara uzi ngo ufite umuroya ufite umusobanuzi kuko ibyo bariko baravuga nabyuzi ugashyitse ukugeze muri gafata ya nyuma ati uzogenda ku munsi wa kangahe rero ngerageza gufata imiryango nongera ndayihanura nuko biri kose ntikwiriye gutakaranga no kwibagira iyo twavuye tugerageze aha turi kuko Imana tuzanye kurondera ntiyatuzanye gupfa nabi yatuzanye ngo turondere kandi ibyo turondera nibisubira inyuma gufasha imiryango yacu natwebwe nyine kuko benshi basaza basubira iwabo
kuri ico nyine uvuze gihambaye cyane ahubwo cerekeye akaranga murafasha ingo n'imiryango kintu cerekeye ibibazo bacamwe n'inkibi iyo bashitse ino iyo miryango irahinduka nayo nyene ko abantu kubgabo bahinduka iyo miryango yoba itakaranga canke no kugwaruka abana bato nabo nyene murabafasha ibijanye n'imico kama barayigumya bigenda gute
murakoze cyane ico nico gikorwa nkora n'isi yose no kuvuga imijyango ihageze kenshi ingorane zikunda kuva ku bashingantare umushingantare ava muri Afrika afite ugukara afite ugukubita umugore rero ashitaha ingingo ntakubita we akabibandanya akabibandanya hakageraho umugore ashishwa nawe agacyavuga ati kena nje mu gihugu giterera hejuru umugore reka nanze nje hejuru umugore amaze kujya hejuru akaba umusazi kenshi umugabo acayururuka nibyo bibazo nkunda kujya acayururuka akifuza icyo tururuza umugore ngo asubire hasi bimaze kurenga inkombe rero akaranga baragata cyane mugabo ndashima Imana abonegereye abadamu tukavugana n'abashingantare nkabereka kwiki gihugu uko uko biri kose imikihinduka iyo twahageze benshi cyane barabyumva nkamwere ku mugabo ko ategerezwa gukunda umugore kugira babane neza bubahane nabo mwubahe nk'umushinga nawe atabana n'umutima mubi kubera yirwara kubitwa miti yose kenshi barabyumva iyo abana n'ababyeyi ababyeyi batukana abana bumva ababyeyi bahenera abana ibintu biteye isoni ugasanga yaborewe avuye mu cyumba n'umushinga nawe aje gukubita umugore muri saro kakayitwime karakorotse ari uko Imana yamubyaye ari mu bana ari fatuka umubana bagaca basara umubyeyi yavuze ati mwebwe ceceka nacyo mufite mutubwira kuko nimwe mwadusarishije mubyeyi ugasanga abana banyuriya yura mutwe batangiye kwa ishuri se yavuga akagikofi ngumi nyina yavuga akagikofi ngumi ugasanga byarabaye bibi mugabe intango n'ababyeyi bononya abana Jewele riyo ndabigisha ngerageza kubagira ingene abana twabazanye kugira basobe ibihangange bige babibikomangoma nabo iyo bagiye bapfa nibasubirayo ati baronke ubuzi bwiza kuko bize neza hari igihe bishika umuntu akarambirwa sinditahiye mugabo atahasize diplome none niyaba umubandi n'ubundi bamushiburira iburundi burundi nabo ntibatunga ababandi murabizi nabone baja mu munyororo
birumvikana ko imico ari ikintu gikomeye iyo ugitaye bikomera bikagorana none nko mubijanye turumva ko ibiba bibi ni byinshi cyane kandi kubera yuko nkuko wabivuze abantu badafise uburyo bwinshi cyane iyo bavuye bashitse ngaha bakabona umengo bagishitse mu ijuru ariko kandi hariho n'abashika muri Amerika ubuzima bukagenda neza bagatera imbere nkamwe mugashobora no gufasha mu gihugu c'amavuko bimwe muri mu bintu byiza muri ko murafasha ababemereye ababakundiye
tukwiye kuba umwe baravuga bati naho tutoshira ibintu byo kugira ngo twiteze imbere ariko abarundi tukabona ko turi ko tuvuga rumwe Imana yobikwaye tumeze nk'abantu nk'ingabo zitagira umutware kuko abarundi bamusanga bavuga wowe uri uwo kwande wowe ukomoka he intara yanyu ugasanga nibyo byatuboshye kwanza wewe uri giki wize ugasanga rero bamwe abantu baba baje biviriye mu nkambi ugasanga bamwe barabakumiruka nengasa abantu rero iki kintu twazanye cyatumye abantu bavuga ati nimba twogira ubumwe abarundi tukabumwe kumbura n'ingorane twagiye ducamo ni nyinshi zoheba zikava mu nda kuko twagiye turi muri Amerika turi benshi nitwake muri kibazo cyo kuba hamwe tukavuga rumwe tukabumwe tuzosubira iwacu guhindura abarundi twasizeyo kugira ngo nabo bahinduke abo byanze ko bahinduka twaragerageje kubaha akarorero tuti ibikorwa turiko turabafasha ni byinshi nk'akarorero jewe ndabafasha ndumwe ubu dushobora kubafasha turi benshi kandi tukigisha abo bana baza barataye umurongo tukigisha nabo babyeyi bataye umurongo kuko ingo zirameneka cyane iyo umugore amaze gushavura n'abacicaye mu rugo atabona ko kwigenga ari byo bimutabara uyu abakuhotse mu rugo umugabo nawe iyo amaze kuba igihumbu kesha bwatuma umugore nankwiriye nawe atasohoka mu rugo akajya kurondera abandi bigatuma abana rero baburi ingene bashobora kuregwa rero ibyo nibyo turi ko turabigisha byatumye baza tugashyira hamwe ikindi kintu cya kabiri icyo gushyira ingufu hamwe abarundi bose iyo bari mu maseti yose barabona izindi kominote mu rwego zigeze ko kuko bashyize ingufu hamwe twagiye mu gihugu cyiza iyo uronse atanu wagomba gukoresha 15 ukabereka ingene mwagiye hamwe mukeneye igikorwa cya 15 namwe mufite 5 hari igihe babagira ngo genda murondera yandi 3 abo 8 tubaterereze niko izindi kominote zateye imbere rero ibyo twarabiboreretse bose muri seti barimwo bavuga bati nibyo ikindi kintu dusobanura genda basobanurira akarorero muri Minnesota dufise abasomali binjiye muri iki gihugu bize ururimi rw'ikorowani na nibigize za ABC twe twiga twe iwacu tuziga mu Kirundi nizo nyine zihinduka gato mu Gifaransa nizo nyine zihinduka gato mu Cyongereza niyo turi mu ishuri urabona ko ubadomina kuko wewe urabitahura kubarusha ubwo barashyize ingufu hamwe kandi muzi ko muri Somali hari intambara barashyize ingufu hamwe bariya bariko baragwana bose abagiriwe bakwe kuza hano ubu bageze mu rwego rukomeye cyane muri Minnesota ubaraje uri murundi n'ukurugira ishari uti kubera iki tweho tutogira community muri rusange n'ibyo twaje tubereka ukumva umwavuze ngo nandi wacu aga nibo bateye imbere natwe iyi community niteye imbere baca babona ko twishima ingufu hamwe icya gatatu ni ukuba Burundi butanzwe ni ukuri muri iki gihugu Uburundi ntibuzinanze akarorero ishuri natanguriye ko kujya kwiga nasanze hari amazi bakomeye icyongereza kiniga ntazi n'uko kivuga ubwo ndapanze nakubaza umwigisha nti aya madirapo ni biki arambwira ngo n'abanyeshuri bigaha ni none ndi Burundi birihe ngo uvi Burundi ntegome acano ara kuri carte burazi ko Burundi nakaburungu no kuri torarira kurusha ndakamwereka acaja muri gugu arabigungurira arabibona ndakubwiye ko mbundwi zibiri iryo cyuno nubitira ko gi Burundi birahari kuri kaminuza nagiye kwiga ko nasanze hari amadirapo y'ibihugu byose kandi nari nahatwawe n'umurundi mugabo yajya ava mu mbuzi yajya ari nk'impunzi mugabo atazi igihugu azi rwose nsanga hari amadirapo y'ibihugu byose Uburundi ntayirimo cyangwa kubaza noneho amadirapo ni biki ngo ni ibihugu ntinone Uburundi burire ngo Uburundi mu ndwi zibiri iyo dirapo yari ihashinze cyangwa avuga ni kandi Uburundi ntibuzwi muri rusange ntibuzwi dukeneye ko babumenya ariko babutumenyeye ko twebwe
ni byiza cyane. Uwo mwumva ni Madame Alphonsine Ndayikengurukiye kwiragizwa rya Amerika muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Madame Ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mu ishyirahamwe rishasha ry'Abarundi BDUSA yamatora ariko araba ku mbuga ngurukana bumenyi kuvejo uno munsi akazorangira ejo ku munsi wa gatandatu. Niwe turiko turaganira nawe rero kugira ngo watubwire bimwe mu byo yipfuza kuzorangura muri uyu muri rishyirahamwe akatubwira kandi na bimwe mu byo asanzwe azi mu buzima bwa misi yose bw'Abarundi hano muri Amerika. Murabizi nkuko bisanzwe ni ikiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika tuje ku mirongo ya telefone turazi benshi muri ko muri hangana duhere kuri Innocent uraho neza. Mahoro mahoro.
Yego twashimye.
Eh uduhamagaye uri he hama kibazo n'iciyumvira.
Ndagaha mukanyesha mu gisagara cha Bujumbura. Yego twiyumvise ko umugore ariko yitoza yuko azoshikira aso kwamba kurongora iryo shirahamwe.
Yifuza kuba umuhanuzi muri iryo shirahamwe.
Kwitoza ni cyo nakariko ashaka abagore bashikikirwe ijana ku ijana. Mugabe icyo ndabona ko yuko ni kimwe avuze ngo ngo Burundi ngo zibuze kandi tuzi bose no mu makungu hose ngo aho yagiye kwiga ngo hari amadarapo ngo ariko ibiti ubucyenda atuka Burundi yuko buzi hose no mu makungu hose buzi no muri wene hose buzi aho icyo bavuga hose icyo yomeho avuze nariho ari hehe niyo ushobora kuvuga Burundi nawe ariko yavukiye niyo kandi ariho yakuriye kandi no mu makungu no muri wone hose buzi ubwo niyoshoka avuga Burundi inani kubonaho ariko yitoza arongora iryo shyirahamwe ubona tukamushigikiye nifuje gutsinda ama akareka kuvuga Burundi nawe abushoza kandi tuzi no mu makungu hose kandi
ego Innocent nagerageje kumuvugira ndumva ndakeka tabutyojeje ariko reka tumuha karyo yisigure ariko arasigura ibi ibyo abona hano muri Amerika mu buzima bwa misi yose. Madame Alphonsine Ndayikengurukiye kuvyo Innocent avuga ko kuri we yumva umengo waryoze Burundi kuvuga yuko butazwi bo kongera ko kumbure ugasobanura neza ibyo washatse kuvuga.
Nukuri murakoze cyane ahubwo Innocent nagomba kumubwira ko inyota mfise y'ugukunda igihugu cyanje nico gituma aho ngeze mbaza ni idrapo ry'iwacu ririhe ko naje kuhiga kubera iki mutarishinze bagaca baza bakarishinga naryo rikaba mu yandi madrapo. Jewe ndi ko vuga gucyo kuko Amerika ni je ndayibamwo akaroreraho dusenga mu bazungu bakubajije ngo uvahe mu Burundi ngo Burundi nubwa mbere ndabyumvise baca bagenda kuri carte kurabatiyo ni gato nabigisha n'abanyeshuri mvuze gucyo kuko Uburundi bumenywa n'ibihugu ariko ntibumenywa n'abanyagihugu ndiko ndavuga mu kwego rw'abanyagihugu kugira ngo nabwo babumenye kuko iyo bajije usanga bazi Tanzania usanga bazi Kenya kuko ari nini ugasanga barazi Rwanda kuko habaye ikanga sikirenga izo za nahandi ugasanga sikirenga rero Jewe Alphonsine nk'umurundi kazi nivuza ko kira muntu yomenye uburundi binashobotse bakaza kuhavizita bakaharaba muri rusangi nico navuze suko ndahanga ndahakunda cyane kandi urumva ko mvuga uburundi gose nuko ndu murundi kandi nkumva nishimiye kuba ndu murundi rero nico turiko tubabwira bene data reka ndamuha karorero kamwe twebwe ngaha muri ibi bikogwa nirigwa nkora hari abana badeportwa babatwaye mu Burundi bakagenda barira bavuga ngo jewe navukiye muri Tanzania sinari umurundi nari umutanzania je navukiye muri Congo sinari umurundi bisobanurwa ngo ababyeyi babo baraje nibigeze bababwira ko ari abarundi seko bavukiye hanze mugabo ari abarundi nico kintu tugomba kwigisha abarundi kugira ngo abarundi bose bamenye ko ari abarundi abana babo babamenyeshe ko ari abarundi tuzoja mu Burundi iwacu kuhakorera cyane kuvizita igihugu cyacu nkuko umujournaliste yambagize ngo abarundi bamwe baragira amahigwe nibyo bamwe baragira amahigwe bagatunganirwa mugabo kubeho bigumyaho mugabo ubyiyumvamwo n'uyubona soteraza aza mu Burundi gukorerayo nuko Burundi bumurimwe muri rusangi na muremesha kandi Burundi kazi kandi numva fier kuba ndu Burundi imana imwongere umugisha
urakoze cyane kuri cyo nyene Innocent yari yabajije nanje nkanje nk'umurundi kazi yabaye hano muri Amerika imyaka irenga 20 ningahe ico kibazo cuko rimwe na rimwe ugiye ahantu kumva umenga Burundi ntabwo bazi ntigitangaje cyane hariho kenshi umuntu agendera haba mu ba Pakistane mu ba Irakien canke mu ba mu bihugu bitandukanye kwavuga ati je mva mu Burundi kwavuga ati uri umurundi wa mbere menye nahora ndahumva canke ugasanga umenga Burundi nk'igihugu canke nk'abanyagihugu ntibabuze si ibintu bitangaje cyane ego ishyirahamwe mpuzamakungu rirabuze nk'igihugu kibaho ku isi ariko nk'uko yabivuze ndabyemeje ko nanje biranshikira rimwe na rimwe nkaja ahantu nkumva umenga abantu ntibari bazi Burundi ngo buri hehe ukarinda kubereka kuri ku aho buri ku mugabane wa Afrika kugira ngo bamenye reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi bishu rya Amerika John uraho neza John John turi kumwe
turi kumwe ndakumva
urakoze kwihangana ikibazo canke cyumviye
ndamugize
ndamukumbuye ndamuheruka kera muri Minnesota
John ni John wo muri Iowa hano muri Amerika.
Ni muri Iowa nawe nyene numubanyi duhana rubibe. Hanyuma ndanezerewe cyane gose kumva mushiki wacu canke mama wacu ariko arahayagize igihugu cy'u Burundi. Nibikorwa byiza akora numvise afise n'ishirahamwe nawe numvise ishirahamwe atwara mu Burundi nanje n'icyo ntwara rikorera yo bisa n'ibyegeranye. Hanyuma kucona bonye mu ntangamarara kuri Facebook ingorane abarundi bazi no bahura nazo kabisa ni ingorane nyinshi ubuhoho mbega umuntu asigaye yibaza ati ibintu bimeze gute cyangwa byogenda gute kugira ngo umuntu ariko bosubira ku murongo kuko nk'ubu mutumikwa Alphonsine hano muri ayo wacanke mu zindi siteti zose n'abantu benshi bahura n'ingorane ugasanga zo kwawe na leta kawe we nk'umukandida ariko aritoza kuba umuhanuzi muri BDI USA je ndashaka kumenya mutegeka hanyuma ikindi naco ni kibazo we ndazi kuba muri Minnesota woba uri kurakora iki kugira ngo mu ma state yose uko ari 50 kw'abarundi buzu yari beshi bizogenda gute kugira ngo mubashikire uko nkonga muri Iowa na shirahamwe na rimwe rikorana na leta canke rikorera mu bindi bisata bihari byo kwegera abarundi bene wabo kugira ngo babe bofashwa canke batore ikintu boshikako cyo kubereka inzira y'ukuri kugira babandanirizeko hanyuma ikindi naco muri komukora iki kugwaruka tubyarira ngaha ko abeshi usanga batarana kwitana imyaka 18 sanga bahereye mu gasho sanga batangwe kunwa matabi byo bya bwenge gasanga nta kintu na kimwe bariko barafasha abavyeyi amayisha yabo gasanga namwe yubugesera kubyo nabavyeyi usanga ko bariyumvira ati twogira gute kugira ngo tubatorokane basubire mu gihugu hariya nkumbure babure bagore ko yo mukareke gukorekwa mahanga ikindi nacho tutemeza nyako nico wiketse kuvuka kare ugitangura caba papa bashikino ngo bakagarariza gasanga ngo bafashe nabi aba mama aho ndavuga nk'impanuro ati wakipuze nabi yukavuga ati abavyeyi bavuye muri Afrika yo bashitsino usanga bitoje indero batakujijwe nabe n'abavyeyi babavyayi hariya kuko aba mama nabo nyene bashitsino tubirabire hagufi nabo nyene baravuga ati turi twarikukiye kuba twavuye mu Burundi aho dukubitwa aho tugira ante ati hano rero ati kozako turahamagara abapolisi iyo ukivuga uko twari kujana ko uze kuraba ingene ugasubira mu neza mu ntangamarara wahereye ko byari ibyo ntarandiriye ndazi ko mugira ku mwanya ibisigaye nabyo ndibaza ibyo ntoba navuze muraza kugira ngo kubibandaniriza ko
urakoze cyane John urakoze cyane
nyuma y'ikiganiro muze kumumera inomero ndifuza ko tumenyana ku bicaye n'iryo shirahamwe rikorerayo umbure harike usanga twekiranya murakoze
urakoze cyane John urakoze kwishwe rya Amerika muri ko murumviza ikishwe rya Amerika ikiganiro muri sanga turi kumwe na madame Alphonsine Ndayikengurukiye madame Alphonsine ku bibazo bya John n'ivyumviro
murakoze cyane reka duhere ku kibazo cingo kuko nico yahereye ko nico gikogwa jewe ngora hanini kurusha ibindi ningo kugira negera ababyeyi ingene bohindera abana babo bareke kononekara cyane kuko bivanye n'ibikorwa nkora nasanze abana 90% bononwa n'ababyeyi nakivuze iyo ababyeyi bashamiranye imbere y'abana abana ukububaha guca guhagarara cyangwa kumbe papa tuka mama bigezino kumbe mama tuka papa bigezino ukatusanga indero yabo bana kuri abo babyeyi iraheze iyo ako nakazi nkora kamisi yose nabonye kiki byo bintu nico gituma twazanye ibishira hamwe kugira ngo izongo tuzegere turabe ko abarundi nkuko John abivuze turabe ko abarundi bubasha gusubira ku murongo ku rutonde kwakaranga kacu kikirundi kuko abarundi ibyonzi ntibashamirana abana bariko barabaraba nibatukana abana babo kandi nibahemera abana umugore ngo yiratira abagabo imbere y'umugabo cyane umugabo nawe yirasira abagore imbere y'umugabo iyo babikoze kenshi n'ubundi ko ndatera ka ababyeyi babyumva icyo kintu bagihagarike kuko niho hanini bonona abana icyo ni cyambere icya kabiri abana bononwa n'abana baba mu ngo mbi bakaba bari hanyuma abana bacu bakabagira bagenzi iyo babagize abagenzi bituma abo bana bakopya kuri abo bandi ugasanga atangiye gutukana muhira uramubwira ntiyumva umubyeyi akayoberwa iyo bizanana kubera kagakuku umwana arimo icyo manura ababyeyi cya mbere ngabo ni uko kira mubyeyi yicarira umwana wiwe kuko ababyeyi benshi ari igihe umwana amunaniye kumutuka amuvuma ejo umwana wiwe azobura ubuzima abona abana b'abandi barateye imbere kuko ababyeyi babo ntibigeze babavuma wowe icyakoze ni ukubasiba iyo basibye uri umubyeyi birabafata rero twigisha ababyeyi egera abana banyu gerageza kubereka imico y'ikirundi gerageza kubigisha no kubabwira ko bagenzi babi babazimiza gerageza kubabwira ko bakeneye kuba bazima nabo niba babwire ko bazoba ba Obama cyangwa abana babyaye kenshi ubibye abana baranezerwa ati kumbe nanjye nubwo umuntu mukuru icyo gihe rero abana ucubegera vubata urabaha umwanya mukayaga naho ukora urushe ugataha urushe hariho umunsi udakora gerageza icarana abana bawe ubumvirize hari igihe umwana akubwira ati ndakwanga wamubaza utumyanyira iki akakikubwira uri umubyeyi cugiheba jewe abana banje barigeze kumbwira mama wowe urakara kurusha papa sinasubiriye bamwe ngo urakara cyane kurusha papa chandavuka ni mugabo nziza karabana barabibona nakinga bajya mugabo chamindura kubigisha kugira singare rero gerageza kumvikana gutyo abana bacha babikora gutyo iyi ni nk'imyaka 5 nibambira ko nkara barabibona rero umwana mumvirize ati urankunda uranyanka tubane gute icyo gihe birakemuka rero twebwe mu byo dufite tuzegera ingo cyane kuko ikishe umurundi ngaha cyane cyane ningo icya kabiri yavuze ati abarundi mu maseti yose 50 ubuti na 50 ararenga twe twagomba kubwira abarundi tuti ni mureme iki gikorwa cyatangujwe n'abakozi b'Imana barenga 60 harimo ababishop harimo abareferera pase harimo abapase tutavuza abadiakoni tutavuza abaririmbyi nibo basize ingufu hamwe kandi twarafashe umwanya wo kubisengera turabye n'umuvuduko abantu bafite n'ingene bariko baritoza n'ukuri turabona ko benshi bagiye babimenya turabye n'amaseti tugeze ko n'amaseti menshi ni 53 cyangwa gutyo kuko baguma bashirako rero tukaba tugeze mu maseti akika 30 urumva ko ari amaseti menshi abantu babyitabiri kubera ko abarundi tugoye kumva ikintu haza ubitahuye buhoro buhoro aronse wabitahuza akaza kandi benshi bazoturondera kuko tuko turondera ineza y'umurundi wese iyari kugira ngo tube hamwe twongere dufatanye ibyo bibazo ufite ibyamuremereye natwe bituremere muri rusange n'ibyo turiko turagomba gukora turabe ko twogabanya ibibi abarundi bakora nk'uko uyu mukozi w'Imana avuze mu maseti harimo abarundi n'inyugiye hazuzawuta abarundi barabayikiro ni kubera iki ibyo nibyo tugomba rero gufuta tukureho kabisa uzotwumvira turazi ko azojya ku murongo nababwiye ko mfite na experience yo kubyigisha ni nacyo gituma nitoje muri urwo rwego kuko nshaka kwegera imiryango nshaka kwegera abo bana mpora ndabigisha benshi ubu barahindutse n'abakozi b'Imana ahasigaye ndazi ko bizogenda neza ahasigaye ndamusaba imbabazi kuri iki kintu cy'abagabo navuze icy'abagabo kuko ingorane nyinshi iyo abagore bandebyeye usanga bambwira intango ingene byagenze ngasanga n'abagabo bifashe nabi bagumye bakara iyo abagabo nabo banyegereye ngo fasha umugore wanjye nabara ni tuvano zobukoze mfasha fasha murabizi ko kuvana ngaha naho babyirukira murazi ko bibabwirira ingaruka mbi ikomeye kenshi rero mbajije umugabo nkamubaza bivanye n'iby'umugore yambwiye kenshi barabyemera akavuga ate bwana nibyo mugabo sinzosubira ambababire nicyo cyatumye mvuga gutyo suka abagore boroshe oya nabone iyo babaye barumva ko baba babi kubi bagafata decisio rimwe na rimwe badasubira inyuma nabo nibabirera mbabarire kuba ntavuze ababyeyi rero reka mvuge ni ababyeyi iyo bageze aha kenshi baritwara nabi imana ibongere umugisha
urakoze cyane gose radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga abarundi bafite ibibazo bitandukanye bamwe baratera imbere abandi bakagira ubuzima butoroshye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahura navyo rero ibyo bibazo umwe mu bakenyezi bifuza gukemura bimwe muri ibyo bibazo ni Madame Alphonsine Ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mwishirahamwe rishasha ry'abarundi BDUSA nivyo niwe turiko turaganira kuri uyu munsi turiko turaganira rero mu gihe bariko baragira amatora y'ukwitoza muri iyo shirahamwe rishasha ariko rirarondera indongozi nshasha amatora yatanguye ejo ku munsi wa 4 ariko arabona munsi no ku munsi wa 6 ariko arabakumbuga ngurukana bumenyi imbuga ngurukana bumenyi zabo Madame Alphonsine Ndayikengurukiye za kutubwira byinshi kuri ayo matora mukanya kari imbere
kimukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves w'Imana guhera isaha 10 kushiki saha 11 zo kumuhingamo ushobora kudukurikirana kuri kHz 15,300 kHz 15,675 na kHz 17,730 kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hertz 15 180 na kilo Hertz 13 63 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirano na 30 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu.
Radio USA ni mu gihe ariko araba amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barundi kugira ngo batore indongo zishasha zabo muri iryo shirahamwe rishasha. Madame Ndayikengurukiye, tugarutse kuri rishirahamwe BD USA rishasha muri ko muragerageza gushira hamwe gutunganya ikibazo cerekeye ubumwe mu makominote. Ni ikibazo gisanzwe kigoye cyane makominote atandukanye no mu makomite y'abarundi ntivyorosha, ari amashira hamwe amwe yagiye aragaruka bitewe n'ibintu bitandukanye. Ikibazo cerekeye ubumwe hagati y'abarundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwiteguriye kugikemura gute? Hari abavuga ati irishira hamwe ni ry'abashigikiye ubutegetsi, irishira hamwe ni ry'abadashigikiye ubutegetsi, irishire kubikemura mute?
Murakoze cyane. Irishira hamwe ikiza kihari nkuko mu bivuze na hari byo muherege ko ari by'abahutu n'iby'abatutsi, irishira hamwe turashima Imana ririmo bose twababwiye ko nabo bakozi b'Imana harimo abahutu harimo abatutsi muri rusange. Abantu batanguye irishira hamwe ni abantu babona ko turemerewe cyane, twashikiwe n'ibibi byinshi, ageze aho bigarukiraho twebwe tukigirira ubumwe ukwacu. Ahasigaye abari muri Amerika ubwo bumwe ni twabona tubushitse ko ibindi bihugu biturondere birimo Abarundi batubaza ati natwe twobikemura gute? Nibyo nyine muri ko muratubaza ingene ubwo bumwe bwobaho. Natwebwe tugiye gutangura iki kintu bamwe twita Tobiya twaratanguranye baje kubibomora, bamwe bavuga ngo nta by'Abarundi ngaho, iby'Abarundi ntibihaguruka n'akare by'amabipfa. Baza bazanye inkomezi z'ukubisambura, bamwe baje bazanye inkomezi z'ukubisambura ari uko badutamika amajambo twobasha gukorera ko twobasha kwisunga, basanga ntibikunda kuko nudura umuntu ube ngo twisunga ikintu cyawe urumwe turabyiga tukabishyira hamwe. Rero abo twaragendanye mu nyuma barisokora bonyine bavamo kuko babonye ko ari ikintu kirimo ubumwe bw'intamenwa, kuko twatanguye kugisengera sino kubesha ndimwo mu batanguye kugisengera n'abandi bene data benshi nabo bakozi b'Imana barabayemo mu gusengera iki gikorwa, kuko nta murundi n'umwe yo bari ngaha muri Amerika atifuza ko abarundi dukwiriye kujya hamwe, kuko kahise kacu twese ni kabi, nta uhiriwe nta n'ugowe, twese turagowe. Rero ko twese twama tugogwa nibaze tujye hamwe turabe ingene twogira ubwo bumwe, nitwaheza kugira ubwo bumwe tuzorabe ingene tunatorera umuti w'ingorane twama tugira Abarundi, kuko abandi Barundi b'ibindi bihugu nibaza kuvoma iwacu bagasanga twararenganye ibyadushikiye, twararenganye ibyatubaye ko twigira hamwe nabo bazogenza iwabo bige. Hari irindi jambo mwavuze ngo bamwe bakorana n'ubutegetsi abandi ntibakorana n'ubutegetsi. Twebwe ibi bintu byacu nagomba kubabwira ko nta bategetsi badutumye, jyewe ndi umukozi w'Imana. Ibi bintu kugira bitangure muri Denis 18 niho byahereye muri 2018 niho twahereye amanama n'amanama no kubwira ko ari jenaronde y'Abarundi. Ndabarondera ndaronka umuntu nawe afite inyota yuko yotuyobora aranabyanka, arambwira ngo tuzobikora mu mwaka uza mu 2019. Ndamubwira nti no, guhamagara abantu biragoye, reka tubitangure niwe abitahura nk'uko ndabitahura tuweze turabe ingene tubikora. Nyamuntu atuyoboye uno munsi ambaza ngo none Abarundi hoho tuzobegeranya gute? Ubwo nge ndahejeje kumbwira icyo kintu atambwira ngo ndagitoye ngo reka turondere abakozi b'Imana, turondere Abarundi bafite amashyira hamwe tuweze dutangure iki kintu. Nuko twagiye dukora sanambwira nti jyewe nzi na nyina benshi cyane abakozi b'Imana, reka nzana abo nzi mbanze ndabibasobanurire nibabyemera baze, ndondera abaririmbyi, ndondera niko twabigenjeje n'abafise amadiaspora yo mu ntara iwacu, kuko ziruzuye ngaha barazifise zo mu ntara iwabo. Rero turabirondera, turabarondera, turavuga n'ubyumva akaza, udabyumva akaza, bwa bumwe muri ko muravuga kwa jiza kabazo gatonya mubantu turiko turegeranya nk'akarorero mupasteri umwe yahashika ku rubuga yabona ari umupasteri bakwi ibintu agacava kubwo nyene mugabo twamurondera akavuga ngo nzoza cyane ngo nsubizako cyatubuka twatwo turondera ubumwe n'ibyo mwapfiye mu madini bihere mumenye ko muri abarundi umwe wese akwiriye kwigenga muri rusange rero iyi kintu cya BDUSA nta politiki irimwo nta Burundi bwadutumye nta ambasaderi yadutumye abantu bose bariko babyumvira gutya kumuhora wa internet niho bariko barabinobera nta n'umwe azi ibyo ari byo ibintu twebwe abarundi twagize inyota njyewe icyatumye rero ndondera abarundi nuko narushe n'ukumviriza ibyo bintu by'abarundi ntagira uwundi muntu amfasha nababajwe n'umuryango umwe umugabo baraye badeporte afite abana benshi
basubije mu gihugu
n'umusore yabuze ikimuvugira yagiye nk'umusore umuryango uri ngaha niyumvira uwo mugore njye nagiye kubana n'abo bana cyangwa nino tugire kominote tugerageze gufasha abarundi bene wacu kuko tuba dufite kominote uwo muntu ntiyari kujabuka rero nicyo niyo nyota nagize kugira turabe ko twufasha n'abarundi nta politiki irimo nta bikorwa na kimwe.
Urakoze cyane madamu, urakoze cyane. Hari abandi ku murongo wa telefoni bifuza kubabaza ibyumvi gushikiriza ibyumviro n'ibibazo ni
ndarukuru gatanu kuri gatanu nk'uko bisanzwe ni umukozi wa radiyo y'ijwi ry'Amerika ambasaderi
oya nuri umukozi w'ijwi ry'Amerika Jean Claude uri umukunzi w'ijwi ry'Amerika nturi umukozi w'ijwi ry'Amerika doga ku ijambo
kubera ko ibiganiro byayo mbikunda kandi maze n'igihe kinini iyo mvuze ambasaderi mbavuze n'umuntu ubakurikira cyane kandi uba ugomba gutanga ibitekerezo bigafasha benshi bakoresha radiyo y'Amerika hano mu Burasirazuba. Niyo mpamvu akenshi abenshi bazi ku izina rya ambasaderi mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Busanda mu kagari kacu nk'ubudorema ya mbere. By'umwihariko maze gushimira radiyo y'ijwi ry'Amerika ibiganiro bya buri munsi ikiganiro muri isanga nacyo ni ikiganiro dukunda cyane nk'abakunzi ba radiyo y'ijwi ry'Amerika turya remezo zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Maze shimire n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ni abavandimwe bacu baturanye kandi dukunda kandi duhorana tunagenderana mu bikorwa byose bya buri munsi. Noneho uwo mutumirwa rwose mwatuzaniye kuri uwo urwego USCNA yavuze bibumbiye hamwe ikintu cya mbere shimwe mushimi n'umukunzi wa radiyo y'Amerika ni uko batigeze babafandura mu kugira ngo uwo mujwi bawushyire hamwe bibumbire hamwe muri uwo biteranyije nuko avuze ko amoko yose nk'uko yavuze turi hamwe kandi dufite intego dushaka kugeraho itahungabanya umutekano w'igihugu. Igira iryo jambo niryo utawumva ko ahubwo n'abandi bari inyuma nabo bashaka kuza ngo twishyire hamwe kugira ngo turebe byinshi twakemura tugari nabo twagira iki duhazi nta n'umwe tuzaheza mu rugero rwego rwose arimo.
Yego
rero bivuze ko ikindi gitekerezo urukumva aravangwa mu mwaka wa 2018 afite igipimo amaze kugeraho cy'abantu amaze kubona kandi ari kubona ko ari kwitabira ariko ikintu gikorwa kizatanga umusaruro ntabwo cyabura kwitabirwa. Ubangwe n'ubundi intumbero ariho na bagenzi bafatanyije mu ngeri zose bafite aho bashaka kugana kandi ibintu bikagenda neza mu buryo kuko ni bagenzi bacu nta kibi twabifuriza. Uvuga ngo iyo mwabatumiye nk'uko tukumva intumbero bariho kandi yubaka kandi akavuga ati yabuyu bose
yego
nibaze tubakire neyombi.
Urakoze cyane Jean Claude, urakoze cyane rwose.
Ni igikorwa cyiza cyane.
Yego turabishimiye.
Nikindi namubwira yane bacika intege bakomeze n'abandi bari mu nzira bazaza bafatanye kandi igikorwa kigende neza nk'uko abavandimwe bacu.
Yego urakoze cyane rwose, turagushimiye cyane rwose Jean Claude Ngoboka, turagushimiye. Urakoze cyane. Reka duha kanya na Benjamin ku murongo ararindiriye. Benjamin turacyari kumwe?
Gute turi kumwe.
Amahoro, amahoro.
Amaro neza.
Duka kujambo.
Ewe, nijitega Burundi. Nagomba kutemi ngewe mpastoni ya agombi kugiri ngewe ngewe kufasha. Burundi zene wacho wali mumahanga. Nkaba no ringa igitega hari umudame yagize n'ubwo yo gufasha abari mu bibazo by'ubukene bw'ihugira ngo bashobore kwiragira icyo bashobora kwimarira mu buzima atigisha kuko akabatera n'inkunga rero na kibazo nagomba kumubaza n'abaza yoba afite iyo ntuze iyo You know, nabonye nabari basitara bizatunga bari basitara amajira y'Burundi batashe batakira mu Burundi
Benjamin, mu majambo make cyane gose subira mu kibazo cyawe cya nyuma kuko telefone yagira cika, urumva Benjamin telefone irikira mugora gato sinzi ko kumbure madame Benjamin subiramo telefone yawe yongeye gucika subiramo nta kundi Benjamin telefone yawe ntirikira camwe neza ariko madame Alphonse ndakinguruke niba hari mu byo Benjamin yavuze ushobora kumwishuraho murashobora kuduka ku ijambo
murakoze cyane numvise akantu gusa ko gutera impunga cyangwa ubukene mugabo sinabyumvise neza sinzi ko yabagize kubari ngaha cyangwa ko yoba yabagije kubari mu gihugu mugabo numwishuraho se nicyo kimwe kubari ngaha buriya hari abantu bakenye kandi bagowa ikivumvu basanzwe bari ngaha bamwe bagogwa kuko babuze icyo basobanurira cyane icyo bereka ingene babigenza ugasanga bapfuye umukeno bamwe n'abari mu zabukuru kumbura abana barabataye nabo ntibagishobora gukora cyangwa abandi baragwaye ndaza abantu benshi bazize amatsida barabuze n'abababuranira ngo asiransi zibarihe bari mu nzu barajya urumva ni ibibazo byinshi twebwe rero muri rusange mu giswahili babivuga neza cyane ngo umoja ni nguvu nicyo gituma twagombye gushyira ingufu hamwe ikintu kibazo cyose tugikemurire rimwe ikintu ingorane cyose tucyatake ujya nimba akenye muri ubu buryo twige ingene twamufasha nimba afite umuryango turondere ndabaha akarorero cyewe ishyirahamwe mfise mu Burundi iyo turiko turavuza umuntu kenshi tubanza kuraba by'ukuri ko ari ntaho nikora kubera iki tubanza kubiraba iyo afise umuryango ufise uburyo hari abantu batabiwabo kuko batunze ugasanga barabataye ndakubwiye ukuri turajya kubataka tukababwira tutizana amahera twebwe muri Maranata tuvunze uyu muntu mugabo genda mu mupfuzi yavundiye mu nzu kenshi iyo dusohotse turi duserutse turishyira hamwe baragira isoni bakaza bakavuza abo bantu nimba dufasha abantu nikora nuko tuba twamwimbye mu muzi tukabona by'ukuri ko ari ntaho nikora kubw'ibyo rero numubwira nti nareme ingorane zose nibemera tugakira ingufu hamwe na kidashoboka byose bizoshoboka
ego ibibazo biba bitoroshe rimwe na rimwe harimo n'ibibazo by'uburyo madame uburyo bwo bwo mwishyira hamwe BDUSA mutegekanya kuzobukura he muri kano kanya muri ko mukora iki kugira ngo mwerekane yuko uburyo kumbure bizokunda
aba bantu bose bariko bariyandikisha gutora aba bantu bose bariko baratora n'abantu bumvise akamo kacu twaravuganye ku intango tuzotanga amadolari 200 mugabo turabizi ko bizohinduka bizohindurwa niki nikora mukadushize ingufu hamwe mu kugira ngo dufashanye umuntu acaperere icyatsise kuko nta muntu bazokura mu nzu kandi dufite ingene dushobora kubigenza ngo uwo muntu aronke izabamwo kuko benshi bafite amazu ashobora kuronka n'abamuhindaro n'abamugirira iki rero je navuga nti uburyo naho byo bibyo kujya na bamwe tora tubasuri n'akarorero jewe muri Maranatha harabo dusumira kuko babuze ingene babigenza abandi tukabarangira iyo bajya gutora ibyo kujya bya gusa abandi tukabarangira iyo bashobora kuca kuba mu bigo bya leta batariha usibye imiti cyane cyane ya asima duhora tugurira abantu mugabo turabarangira aha ugiye ahinzarira hera ugiye uraronka huba muri rusange nizo ngufu tugomba gushyira hamwe kandi tubikoze gutyo n'amatike ya basi birashoboka ko tuzoyatanga kuko ufite igikorwa nk'icyo hari igihe na leta iguha amatike ya basi ukadura yahabo bakene muri rusange ibibazo dushyira ingufu hamwe kugira ngo na leta ihaguruke idufashe turabe ko twashobora gusomba bene wacu b'abarundi.
Urakoze cyane rwose. Tuko turaje ku musozo w'ikiganiro watubyiye byinshi cyane byerekeye uriwe ishyirahamwe wifuza gukoreramwo. Kajambo kanyuma rero dusozera. Murakoze cyane Madame Alphonsine Ndayikenguruki.
Murakoze cyane akajambo kanyuma. Icya mbere ndabashimiye rwose kuba mwadutumiye muri iki gikorane. Muri kuri radio pardon kuri radio ya
urumusenzi koko
ikindi mvuga numiye abarundi bose baba muri etazini nibave mu ntara nibave mu moko nibave mu mitumba nibave mu gatimbiri nibaze dushira ingufu hamwe kuko iki kintu ni cyatwese kuko iyo kitaba cyatwese nitwari kugishira kuri internet ngo abantu bose basome n'amategeko ibintu byose babira nibaze dushira ingufu hamwe abarundi turi muri leta zimwe naho twoterera rumwe rumwe twofasha abantu basanzwe bari mu bibazo bari ngaha anya muri leta zunze ubumwe za Amerika rero jewe ntumiriye abarundi bose kaze muri BDUSA mubyirabire mubyiyumvirize abafite ubwenge nibaze abafite imigambi nibaze nta mupaka dufise dutumira umuntu wese afite icyo yoterera ari byiyumviro ari uburyo cyangwa umugambi turabahamagaye nibaze tukeneye ko abarundi natwe ngaha tuzomenyekana nk'uko ayandi moko yose yamenyekanye muri leta akamenyekana aho mukera tugasanga natwe turafite umurundi muri politike n'ibyo turiko turarondera turondere natwe umuvugizi yo tuvugira rero nibaze abo barundi bize nibaze dushyira ingufu hamwe. Murakoze numva aricyo novuga abarundi nibaze dukorane.
Urakoze cyane rwose yari Madame Alphonsine Ndayikenguruki ariko aritoza mu ishyirahamwe BDUSA hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi abamfashije mu bunga bw'ivyuma na Jeffrey Mutagoma yamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabararike mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku Ijwi ry'Amerika. Ndabifurije weekend nziza mukomere.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Turamushimiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka aje kudushikiriza ikiganiro muri sanga muri neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Frederic Nkunikije agiye kwashikiriza ncamake hamwe mu makuru avugwa muri iki gihe. Amakuru tuyatanguriye mu Burundi naho uyu munsi kuwa gatanu umurwi